VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa 12 hano Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Hano Washington DC ni saa 10 ni saa 6 zo kumutaga. Uno munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Hano muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Kwagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara, sanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru, ukibaza uti ku mutekano hari dusubiye kumwe twari tumeze kera hari chopfu.
Uwo ni Moise Ntakirutimana, umushinga amateka mu Burundi adashigikiye ko abajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye.
Mushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye cyangwa yagendanye ikigwanisho bidakwiye. Uwo twobona bidakwiye nawe twumvira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuroka.
Uwo nawe ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi, nawe avuga ko abapolisi badakeneye kugendana ibigwanisho bikomakomeye kubera amahoro yabonetse. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Bamwe mu bashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'umutekano ko abajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye bo bireka kubera igihugu kiri mu mahoro. Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni asigura ko kubera ibihe by'umutekano muke igihugu gihitiyemo ari byo byatumye iyo ngendo. Amenyesha ko hataragira aho abajejwe umutekano batovyitwaza. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Bujumbura.
Amakenga y'abashinga amateka bafise kubirwanisho bikomakomeye vyitwazwa n'abajejwe umutekano cyane cyane na polisi afatiye ku kundi izo bikoresho byo mu ntambara bigaragara mu gihugu bivugwa ko kirimo amahoro. Umwe muri bo, umushinga amateka Moise Ntakarutimana, atanga karorero ko mu minsi iheze yavuye mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi mu ijoro nk'igihe cy'isaha 3 ashika atangorana abonye mu nzira mu gihe yaraje kumugwa mukuru Bujumbura. Umushinga amateka Ntakarutimana amenyesha ko atangazwa no kubona abajejwe umutekano cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bitwaza ibigwanisho bihambaye.
Ariko rero ganya ko umushikira nganji twagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara, sanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru, ukibaza uti ku mutekano hari dusubiye kumwe twari tumeze kera hari chopfu. Kuko nka twe tugenda ahantu ngo kumugoroba ngiye gufata akantu urashika ahantu ugasanga mbereje narigeze kubaza munsi umwe ngiye ahantu avuga ntigira hari Bunyoni bati si watabwo wagendana bakeye. Nagomba rero nyakubahwa mushikiranganji, hari ababirekuriwe ibijya bintu byo gushira inkoho hejuru n'abandi batabirekuriwe mwofasha mukaraba abirekuriwe akabikora, ariko abatabirekuriwe bakabireka kugira ngo wa mutekano turiko turavuga turimwo koko ntituhave tufata inyifato itandukanye n'ibyo turimwo kandi tubona ko wasasagaye.
Umushikiranganji w'umutekano asigura ko ari bisanzwe kwitwaza bene ibyo bigwanisho. Alain Guillaume Bunyoni ariko ahanura bene kubyitwaza kudapfa aho bagiye kugira ntibatere ubwoba abanyagihugu.
Mushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye cyangwa yagendanye ikigwanisho bidakwiye. Uwo twobona bidakwiye nawe twumvira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuroka. Benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe hari bamwe basanzwe bari inyuma y'abategetsi kubera imvo z'umutekano twashimye guserura inzara kugira ngo n'umwansi amubonye arenganya agira ati ahasaho gupfa kwiroha. Iyo ni strategy imwe muzo dukoresha twebwe mu bijanye n'iby'umutekano. Gusa nabo abafise ubasha n'ubushobozi nk'ubwo bwo kugira sekirite niniya bumenya nabi ingene bagenda n'aho bagendera, kuko abameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera hariho hose kuko hari aho ugenda ugasanga niwe wateje umutekano mukeyi kubera abantu benshi n'ivyo ikoho ndabishyize mu tuzitizo n'ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe. Burya iyo tutabibona ngo bibanze biseruke umwansi nawe ahundagare uno munsi nituba turiko turayaga neza nk'uko. Ni mu bireke rero bibanze ikora akazi kavyo itera ubwoba n'umwansi nawe ateshwa ate igihe azogerera n'uzomenya ingene kamwe kagiye karagenda.
Abandi bashinga amateka nabo nka Fabien Nancijya Nino basanga umushikiranganji Bunyoni afise ukuri.
Nagire nsabe umushinga amateka Ntakirutimana imana ntiyimenyere kubyo arataharya amasaha avuze mu Cibitoke. kuko nta gihe gihera uko indwi hera tabari cyabaye na hirya yo jobaranyuruje abantu buringa ibyamu gisagara navyo oya hoho birateye ubwoba numupori cyangwa umusirikare yacerewe ari muri escort avuze amafirimu huko mengo ninyo nicyo bari kwararengana uravye rero nkoho bagendana ningene bagenda nabo nyene ubwabo nta mutekano bafise aho rero twoba turavuga neza yuko ibyo mutekano ubo bibandanya gose bavyigisha kandi babikora uko biracafise ikibazo gikomeye
umushikiranganje w'umutekano yibutsa ko kwitwaza ibigwanisho bikomakomeye atari umukino
kwitwaza ibigwanisho biremereye ni na risk bishobora kugirira ko ingaruka mbi wenyine mwene kubitwara kandi nka twebwe tuzi ubuhinga nk'ubwo turabizi na cyane cyane kubasumbya ariko nimba twemera gufata izo risk nuko tubona yuko bikenewe gushika munsi runaka ariho twobahumuriza kiretse nimwagira uwo mubonye ariko arifata ukutariko nkabo twitoreye muri azoduhanure hanyuma binaniranye naho mubaturegere kugira ngo umuntu agarure akikare
ku munsi wa kane w'indwi turangije umushikiranganji w'umutekano warengeye yome bunyoni n'ukwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye bari batumwe ko n'inama nshingamateka ahanini babajijwe ku bibazo by'abasirikare n'abapolisi baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu iruhande yavyo abashikiranganji barishwe kandi no ku bindi bibazo by'umutekano n'ibindi byose byerekeye abasirikare n'abapolisi harimo n'ukuntu babayeho Eloge uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uri Kaneza abaremye bo mu ntara ya Cibitoki barafise ubwoba ko atamwimbo w'agatasi bazoronka biturutse ku ruzuba rwaka ari rwinshi muri kino gihe umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara arahumuriza abatunzwe n'uburimyi ko imvura igiye kugwa ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda abanyacibitoke co kimwe n'abandi bo mu bihinga itandukanye y'igihugu barasohoye isuka kugira barimira gatansi hari n'abahejeje kurima baca baratera imbuto imvura bari biteze ntiyabikigwa nk'uko bari bimenyereye kwigwa mu kwezi kw'icumi abarimyi bo muri komine Rugombo babwijwe irya Amerika ko batagira yo bacira nayo bamira kuko imbuto bateye zaheze mu kuzimu
imvura yase burundu numutonyanze ntituronka ibigori byumye ibiharage twateye biri mu kuzimu byarase komera imyumbati niko kuko ibigori byatewe n'impfunya nikuvuga rero ngo tugeze habi tugeze hateme
oya nuko ibintu tuko turakora bimeze nabi gose ibigori byumye n'utwameze twatewe mu impfunya kubera atamvura watubayeho nabi tubayeho nabi gose nta kintu kizodufasha
abo barimyi bo muri komine Rugombo abatari bwatera imbuto bavuga ko ari yo bariko barafungura kubera kubura uko bagira kandi ko n'imvura yataze abayaze n'ijwi rya Amerika basaba gufashwa
asha nuko ni kwemera cyane gose je nk'udugana n'efise nina bazotwe tubiri twose ni bagatinga baradotere none twose nacyeshira mu ndabana bace batuye sinzi de konti giye kubaho ico no saba leta nuko yatugarukira ikaduyifashanya ko abana bo boronkicho bajye
nuko uri leta niyo kutugarukira kubera turugena no mu makaro tukabura akazi kubera nta mvura irikira bwa kazi kaboneka imvura irikirwa nuko emwe nuko niyo mwego nyene kutugarukira
nuko dushobora kuronka abagira neza bakadushikako bakadufasha mwanya imvura itaragwa kugira turonke ingubu kuko baturetse niyanzara yo kugirante yo guhunga
hari nabandi muri abo barimyi bo mu ntara cibitoke batarahibura babandanya gutera imbuto bibaza ko ejo canke hijya yejo imvura izogwa uno mugabo twamusanze ariko arateragira ibiharage muri komine Buganda
urabona turubandanya dutera twiteze yuko kumbure mwijuru hari cova mu mugabo turiko turaraba nta kirimwo nitari bwicaye kuko twicaye naho nibwo bwabunebwe ahubwo tuguma tubandanya kugira ngo turabe yuko Imana yo twibuka ikatugira ikigongo
umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara cibitoke aremeza ko uruzuba rutariko rurohereza abarimyi muri iyo ntara bari basohoye isuka igihe imvura yatangura kugwa igaca yisubirira hejuru Beatrice Nyabenda yabwijwe irya Amerika ko atahura kamo k'abarimyi muri kino gihe
yego cyane akamo k'abo barimyi turakumva kubera kuva urutasi rutanguye imvura ntiragwa ngabo yaguye nkeyi mu misozi abantu baratangura gutera batanguye gutera ishiragenda ntiyasubiye kugaruka hariho ibitari byumwe cyane n'abandi batari bwatere
uwo mufasoni arongwe igisata cy'uburinyi n'ubworozi mu ntara cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu atera kama abanyacibitoke gutamarira imbuto mu nkono Beatrice Nyabenda afise umwizero kwimvura ishobora kugwa umwanya n'umwanya.
Nyamu bisanzwe umurimye nico kimwe n'umuvyeyi nico gituma naho bo babatanguye gufungura ibyo bategezwe gutera bosubira bakaraba kugira barabe ko bosubira kugura imbuto batere abatari bwatere abamaze gutera nabo henshi ntivyari bwume cyane naho hari ibyapfuye mugabo ndazi ko hari bishobora gukira bo kwihangana muri iyi minsi ndabona ko imvura itanguye kugwa abataratera botera hama kubera imvura mu bisanzwe itangwa n'Imana ndazi ko nayo itazoduheba nibaza ko bizogenda neza
mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara cy'ibitoke ikigiye gukorwa no guhimiriza abafundi b'indimo kugira nabo bahimiriza barimyi batera imbuto barindire ikizovamwo nkuko bivugwa n'umufasoni Beatrice Nyabenda.
Twaba tugiye duhimirize abafundi b'indimo bakwiragire mu misozi babwira bene gihugu batere kuko turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya bigenze neza hama batere hama bagume biteguye kuko umurimyi nahahomba nahomba gose kandi ni izuba ryatse imvura nayo irashobora kugwa kandi turabye ukuntu ikirere kiko kiragenda turana ko imvura itanguye kugwa abatera tuzosha tubahimiriza kugira abace batera abo byari by'umwe bose bashobora no gusubizamo kuko byama byabaye.
Uruzuba rwaka muri kino gihe ruvugwa nka hose ku butaka bw'u Burundi akarorero nako mu ntara ya Kirundo aho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko imiryango irenga 400,000 imaze guhunga izabo kubera inzara mu ntara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Amakuru n'ibiganiro hanyu kuri radio Ijwi rya Amerika birabandanya. Aho bukera ku munsi wa kabiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoba amatora yo guhitamo uzorongora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4 abo ni hagati ya Hillary Clinton na Donald Trump. Igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze amezi atari make. Uno munsi twatumiye babiri bahoze bayoboye igihugu cy'u Burundi abo ni President Ntibantunganya Sylvestre na President Pierre Buyoya batubwire uko babonye ivyo bikorwa byo kwiyamamaza byagenze hano muri Amerika. Baganirira mugenzi wacu Frederic Nkundikije dutangure twumve President Pierre Buyoya.
Bikorwa byo kwiyamamaza twarabikurikiranye mu byukuri bigenda uko byagenze uko bigenda ahandi hose hari amahiganwa mugabo ngira ngo icyo byisangije kubera cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo nyine gifise uko kiri mu byukuri icyo nabonye ni uko ibyo abo biyamamaza bavuga nibyerekeye cyane cyane igihugu cyabo nibyerekeye imigenderanire y'ubutaho n'ibihugu bikomakomeye nabonye ni uko atacyo bavuga kinini kuri Afurika magabo turabona kandi ko ari abantu batandukanye mu mico batandukanye mu migambi naye handi mbona jewe byagenze nkuko bigenda atari hake mu bihe mwene icyo
reka icyo kibazo tukibaze na Perezida Sylvestre Ntibantunganya mweho mwakiriye gute ibikorwa vyo kwiyamamaza vyabo banyapolitike babiri
jewe ndabona hari ubudasabuke mbere n'ahandi hamwe hamwe ko muri Afurika iwacu eka mbere ni Buraya hamwe hamwe ubwa mbere wowe urabona kwiyamamaza iwabo bifata igihe kirekire nuko uvuze ngo iwabo kandi nawe ari yuri ifata igihe kirekire cyo bumenye bija no ku myaka 2 urabyine byatanguye mu mwaka uheze bikabanaga no mu mwaka hanyuma ukabona yuko umukuru w'igihugu azoba yatowe ajosikirizwa intahe mu mwaka uza ica kabiri naho igihugu cy'Amerika ubona ari kinini ubona yuko abahiganwa ari bake naho bitangura kujonjagura mu gihe mu mugambwe batora uzo baserukira urabona impera d'imperuka hariganwa abantu babiri kesho gatanga biratangi ni wacu usanga ari jojo ni jojo ica gatatu rero ugiye kuraba usanga havugwa mu bibazo bikomeye birabisi mugabo nkuko president Buhari yavuze mu kanya gaheze atwebwe abanyafrika ugiye kuraba ibyagiye bivugwa habaho uyu mu kandida w'aba republicain abo w'aba democrate jina ntamwe numva bavuga ibibazo d'Afrika kandi ubona Afrika ahigeze mu gihe cya none nico mbere isi irindiriye ko mu binjana biri imbere.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira kino ni gice cha gatatu ari nacyo cyanyuma kiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amazi imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sanyafrodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi
erega mwarasizo ntorere kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramwe barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakiriwe ya cyane umuntu akomeze bakaye ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye aho intaho yashize nacu kubaza n'icyo kintu kigaruka ko ngo babara twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise
ariko nubadutrengera karimbi
oya urumva
J7 na J10 ntirengera karimbi kuko inafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenye yaso wicenga
J7 na J10
wowe wicenga J7 na J10 ni wangi uko ufata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabote
kuko
wiyemeye natwe turi yemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politique ni by'abarundi bose si by'abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo Arusha bayita mu gifrance objet de reference
nenda
mwige politique
niyo bisunga
objet de reference habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira ngo Habaye ikibazo ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro rigendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de reference
ugize uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega bapfuye
ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire niyo dictionary icya hejuru y'ubwonko bw'iwanje ubwonko rero ni bwizwa shingiro arusha ni dictionary kitaske ishobora kugoma ngaho ifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri
arusha nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise hanyuma bokora ibiganiro hehe none ubu ko tiko tugana na Phineas wumvise ko na majuya duze ko majuya duze ubu koko Phineas tugomba dusohoke je wo ncanga kubita namaguru wese nzi kufisa akakunguruza ugira ngo hora dukoma koma none Phineas ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro wari kubivuga nti wasohoka sinasohoka mugabo
ibiganiro
intwaro z'abatutsi zagacinyizo
ugira ndabiti wivuze gucumenga ubu ni intwaro z'abahutu eh ubivuze gucucumenga ubu ni intwaro z'abahutu
none ugomba kumbwira Jerome niba buri mvuga kuri yuko mu gisoda imbere y'uko revolution iba hari abahutu bangana
hari wabaharuye
nta wabaharuye igisho rirabona none mwoguma mvuga ko hari hamoko tugabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura
uno munsi ku bwa pasteur Habimana hoko gwiki kugira ngo ntihagire umuntu numwe yidogera arusha
ntihagire umuntu numwe yidogera arusha arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise iheje kuvyemera yemere yuko ivuye arusha habaye constitution ni yemere yuko ikosogwa nkuko igizwa shingiro ribuza gukosogwa kuko kuko riturikorera ko darota et d'espace
bera bari bavuze kuti arusha no munsi ni nkakazinduzi umuntu akubitiza mu igisha ruko bwonko buzinzwe kibazo rero ni mbega kibazo coba caravyutse mwaransufasha kandi ko gukubitira muri
kazi ni yemere nkuko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikigwe ibindi bitari byo yakoze nireke babisuremo bayikosore nibwizwa shingiro nuko
murakoze honorable Phineas Nigaba arusha ni yemere yuko ariyo umuntu akubitizamwo akagohe mugabe idakisumba ibyizwa ni risumba yandi mabwirizwa
muramaze gusoma ugere ko atasi rwa mbere ugiye bwizwa shingiro handitse ati vi l'accord d'arusha
hisunzwe ibyizwa hisuza amasezerano ya arusha
hisunzwe ni kuvuga iyo habayaga ingorane ikiza kugutatu ryugize madidane ucuze uja kurabya arusha
ntagari byo uvuze ati vi ter shows nicyo cyakozwe imbere y'igihe ni yakete niko ndandika ndakosohora gusa donc les accords d'arusha ntiziza hejuru ibyo nandika kuko ntizishaka kukubikwita
jewe nashaka nyakuba munyesha makuru
ego
uzuhamagare abiza amategeko bavuga icyo ari cyo amviza babidusigurireza ariko iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa
ati hisunzwe
eh ni kuvuga ugize madidane kuri iki kuryo kicini ukurasoma ngora ati batwati uchuza kugira uza kuraba hariya haraguha umucu kwiye niko ndabifata
kumugani nkubu bari kurabiki
kumugani none ba kubyibuno ibyibiringo baca baza kuraba muri arusha
ni kuvuga yuko habaye impari ku
baca barabi arusha
ngiro bari guca
baraba arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi nacu jewe arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganiriye basezerana amasezerano iyo heze igihe bayasezerana hashobora kuba ari ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye gutwa gisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashaho umwe uwo gihindura tukugira ngo twavance ntangora abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibya arusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikora rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri arusha iryo dufise no munsi
mbe ko gitambaza kuri to vidare sera muri Pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za ko rudarusha yiriko wegende biso nta biriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize cyo gukora mu
kigero gikomeye urumva mugabo amazi kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo a constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo arusha yawe ntacyo ntayitushikana kuko ibyo kubiye abarundi bose twiyumvamo
ariko pasteur Habimana amabwirwa singiro yagiye araba imbere yuko arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri iyo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza singiro dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano y'arusha
ngomaga kuba
uyumvira ko ibwiza shingiro cy'uno munsi
ikibazo n'iki
yoshora gushiga mu kintu
namaze kugutahura ige hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano y'arusha uwo bahaye ndagwa ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye y'arusha ije duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa nshingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo bwigiye constitution wo isomera iki wasome your text wo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvuga reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha
uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ari karavuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacakubiri yabandi
uyu munsi umuhutu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuhutu nashaka kujya ubu saa 5 z'ijoro ngo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu ko bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare
none ni ndazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ege nyishu ni biganiro nkugana ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migenda ne yubundi andi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kubanza mu icyarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebye
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi mu majambo make no vuga ko ari komisiyo technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byitaye ibyaniro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndeze mwamenye kandi harashinze soti itewe ni mukuru w'igihugu
ubuge ga yitege imbere kuri tego ndiri kuri sohoka harabade consultation muri politique niko bigenda
uwo naho uzo batumira nti mu witabe
uyo nakubwiye ko ari mu technique uri kwategura dossier butegetsi uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier nzizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor
ngomba mereze nga kumusaga yavuze
yavuze
nti bajayo
yavuze ati muhutu
sibyo munyakabiga nti bajayo masa 5 bijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza ramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze ni commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara hutu baje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo ndakomeye amashi babandanya uko twe tugiye kubatembera tuzo batemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiriye abarundi rero ntabwo arajye amakungu yavuze ni urukundo rw'abarundi
ariko yavuze kinati umugwi ushingwa hari hakiye kuba kuje inama n'ingingo
none ko demokrasi wayizanye Burundi ari fraudebu urabyumva none fraudebu batwigisha iyo demokrasi ahubwo nibaze batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu tumva yuko ari sense ari le seul maître uwo kudesida kinyamara dukora iki dukora iki akabibaza abarundi niwo uwo mugwi rero
urakoze pasteur Habimana reka ndagushimire nibutse yuko urongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemye
urakoze
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ahani naho ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masia dufashije mu bunga bw'ivyuma ndashimiye n'abadufashije kugiranya ibiganiro kuri no saha mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika mwakoze.